Mwaramutse nshuti mwese mukunda ikiganiro dusangira ijambo ikiganiro cyo munsi mugiye kugishikizwa na Frederic Nkunikije uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku kibazo gihambaye cyane rwose tugiye kuvuga ku nteguro y'itegeko riko ririgwa mu nama nshingamateka na inama nkingu z'amateka iryo teko rero rikaba ari teko ryerekeye ukuntu abarundi bavugana ukuri eka bagaheza bakana rekuriranira uyu munsi rero twatumiye abashyigantahe bakomeye cyane rwose bakurikirana icyo kibazo rwose turi kumwe bwa mbere na mbere n'umushyigantahe azi politiki yo mu Burundi cyane rwose eka yatwaye igihugu Perezida Sylvestre Ntibantunganya tukaba kandi turi kumwe na Professor Fabien Cishayo nawe nyine yarakurikiranye iyo nteguro y'itegeko eka ni ibibazo cyane rwose abo bashyigantahe bose uko ari babiri bakurikirana ariko rero tukavuga ko nk'abarundi benshi bataramenya iyo nteguro yariyo muri iki gihe iri kwirigwa ariko rero benshi ntibaramenya ukuntu byifashe umuntu acije ko ijisho kuri iyo projet arabona ko hariho ibibazo bihambaye cyane rwose bishobora kwigwa hariho ikibazo cyo kuvugana ukuri bwa mbere na mbere nico ni kibazo kizo gihambaye mu Burundi hariho ikibazo cy'umurwi uzo eka jinga ntahe n'abafasoni bashobora kuba bazogira uyu murwi amatwi yadusumira bashobora kuba ari abantu nka 11 hakaba kandi n'ikibazo cindishi eka no kufata umutima wi kurekuriranira nashaka ubwa mbere na mbere abo bashinga ntahe bagire ico batubwiye mbega mwese ndazi ko mumaze gusoma iyo nteguro nashaka ntangure kuri president Ntibantunganya atubwire ukuntu gushika ubu abona iyo nteguro mbega uko iyo nteguro imeze muri iki gihe hari ibintu byaba biyateye amakenga
ya urumva no kubesha ngo ndayisoma no kuri mugabo ibyumviro umuntu arazumva hirya no hino cyane mbere nawe nyene akagendombero icyo abona kemewe kugira ngo umugambi ukubene ukuri hanyuma bigafasha kugira ngo barundi bakomeze ukunywana hagati yabo wogenda jewe rwicu niyumvira gusa nuko buriya integuro y'ibwirizwa ngaha mu Burundi iva mu nama nshikiranganje ivuye mu nama nshikiranganje ikagenda mu nama nshingamateka hanyuma ikava mu nama nshingamateka ikagenda mu nama nkenguzamateka iyo mu nama nkenguzamateka hari ibikomeye batabumvikanye n'inama nshingamateka irongera bigasubira mu nama nshingamateka yari byirizwa risanzwe icyo bashitse ko nje gihe cy'ikabonikirwa wa mukuru w'igihugu kugira ngo atere ko kumo iyo naho ari byirizwa rihambaye aya mabwirizwa akunda kuvuga yuko aza yegamiye ibyirizwa nshingiro bita mu gifaransa wa organique baraheza bakagira umugwi ungana kugira ngo barisubiremo urumva rero mu gihe cya none aho iryo bwirizwa rigeze rirashika mu nama nkenguzamateka ariko hari ibyo rero umuntu ashobora kugira ati byobayo ningene uwo murwi uzowugizwe ningene uzokora ningene kandi n'ibyo uzoba washitse ko bizoheza birakoreshwa mu gufasha kunywanisha abarundi kuri ubu aho niho umuntu gusa yohagararira nayandi jewe iyo riva rivuga mu nama nkenguzamateka ko ndi mu nkenguzamateka rero ndaharindira ko rishika ko rirashobora gushika byarahindagutse cyane kandi ntibyokoroha umuntu agenda ku ntambwe yose agira ngo iki n'iki n'iki
kanamwe Fabien mutubwire no kwibutsa imbere y'uko ndaguha ijambo Fabien ko hariho abandi bategetsi twari twatumiye ariko batashoboye kuboneka ishobora kuba ari ikibazo cy'amatelefone cyanke bafatiriwe Fabien Cishayo niba mumaze gusoma iyo nteguro mweho muyivuga ku iki majambo make cyane rwose imbere y'uko dutangura tugushikiriza ibibazo bimwe bimwe umuntu yoba afise
murantunga nanje iyo nteguro ntayo ndasoma ariko ndifuza cyane kuyisoma kugira ngo menye ibiriko birategurwa ariko na jewe abarundi barino turabivuga cyane 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 turibaza nk'ingene abarundi n'inyine bamenyereye ibintu byo guhendana turibaza cyane nyine abarundi batoheza bakabwirana ukuri kandi turabikeneye rwose kutubwirana ukuri kugira ngo tugire intambwe dushitse ko duheze ibyo bintu byo kwamatwiko turashihana icyumviro cya mbere rero nuko bizotugora twebwe abarundi kuvugana ukuri twaramenyereye byo guhirika byo gucengana ikindi nacyo twama turiko turibaza ni abo bantu bazoja muri iyo ntuze bazoba bakomisere bazoba batora gute
icyo ni ikibazo tuba batugaruka ko Fabien reka tubanze tuvuge cyane cyane kuri icyo kibazo cyo kutavugana ukuri mu migenzo sinzi ko tuvuga ko ari migenzo nta uvuga ko hari migenzo yo kubesha mu Burundi mugabo birazwe ko hari gihe abarundi boba batavugana kuri imisi yose ico kibazo bazogica hijya no hino gute president bantunganye
ya urumva icambere coco ukumenya uburemere n'ingaruka nziza irindiriwe ku mugambi cyo rero ugifatiye ko arezo kugira uti umuntu azohamagarwa n'uwo mugwe azobafise ubwiza ukuri kuri kahise kwabayemo kahise kabi urabona yuko buriya hari ahantu byandike neza mu bakunda gusoma bibiliya bati ukuri niko kuzotugira bigenga aha nandi ndavuga ndi ukuri ko kahise niko kuzodukiza ubutagisubira inyuma cyo gituma bizoba ngombwa yuko uhamagawe imbere y'uyu murwi azotegerezwa koko kuvugisha ukuri nawe ku byo azasabye kugica shiteko aha rero hatuba ngombwa yuko ategekanywa ingingo zishobora gufatirwa wogenda n'inka na guca kubiri ukuri ku byo yakoze cyangwa yakorewe arondera ibindi ngo rero hoba ingingo ziheza zikamukurikirana ingingo zo mu ryo bwirizwa
ego Fabien Tshaye mwavuze n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'abazo babagize uyo murwi mbega kugira ngo hariho amakriteri ka ibintu byisungwa kugira ngo batore abashinga ntaye bijunja n'abafaso n'abanyakuri boshaka kuja muri uyo murwi mbega icyo kibazo muna kizokoroha mu Burundi kugira ngo abazotogwa nibande ni mu Burundi gusa canke nabo hanze bose bari bashaka kwagura bakaraba aho mu Burundi wese avuga ukuri yo bari
icyo kibazo kiragoye cyane ubwa mbere na mbere bijya bintu bya moko n'indyane mu Burundi byaradusesereje cyane sinzi ko bazotora umuntu atakoze ikibi kibishe cyane atagikorewe hamwe ashobora kuvuga ukuri atayivuye inyuma ibintu byo gufata ngono bwo hanze kenshi na kenshi hari abavuga bati reka dushire mu buryo aho azi kudufasha kuvuga ukuri kw'iwacu bizotugora naho nyine kugira ngo dutore abantu bo hanze batuvuga ko ataho begamiye bashobora kudufasha kuvuga nuko
ndiko vuga abantu bo hanze no bavuga nk'abarundi baba hanze sinavuze ko bo ari abanyamahanga hariho abandi bantu mu Burundi wese yo kwizigirwa hari haba mu Burundi hagati cyangwa hanze bakamutera kamo akaja muri uyu murwi ni bintu mbona ko byofasha
je mbona ko byofasha cyane kubera yuko hari abantu bari ino mfashe nk'akarorero kuri kumushinga ntahe nzeye Boniface kiraranganya n'umuntu yabaye mu Burundi azi neza ibyo mu Burundi yabyanditse ko je nibaza ko ari nk'umuntu ashobora kugushinga intahe mu bintu tuzovuga mu byerekeye verite na reconciliation
President Ntibantunganya tugarutse ku bintu byashikirijwe ko abarundi bacanyemwo bakinubana uyu murwi uzokoroha gute hariho abantu mubona ko naho batarenga 11 mubona ko abarundi bazoteba akumvikana ko bagahurira ko akavuga ati aba nabantu bazotwuzuriza
icambere cyo kugira nuko buriya kahise kabaye muri kino gihugu ntazogira abantu yuvira mu bikazwi ubwa mbere kakozwe n'abarundi ubwa kabiri kuva bikorwa gushika ubu n'ibyagiye byandikwa hirya no hino ni ukuvuga yuko buriya n'ubu wogira ati ngiye kugira igikorwa cy'ubushakashakashatsi yoshobora kugira ahashitse mu kumenya ido n'ido yakahise ku Burundi icyo gituma kiwe mbere ndi mu bantu bagira bati ibyo bavuga ngo uyo murwi uzofise kwandika kahise ku Burundi gira nti si ibyo ahubwo igihambaye ni uko abarundi twese ari abagize uruhara mu buzima bwa politiki y'igihugu cyangwa mu buzima buri bwo bwose umwe wese yogenda ashikiriza uko ibintu byabaye hanyuma kwandika kahise doheza kiwe igikorwa cy'abavyize abatwita abahistoriya
nta guciriyemo president Ntibantunganya ibintu byanditswe n'abahistorien hari ibineguro byigeze gushikirizwa bivuga ko umuhistorien naho akoresha ubuhinga yize kenshi na kenshi ku byabaye mu Burundi uca usanga yandika kahise ku Burundi yisunze ivyamushikiye canke ahantu yegamiye muri politike canke ubwoko bwiwe ico niki cyashaka kwa intambamye naco nyine
intambamye nyamukuru cyane cyane zoba aho nk'abafise uruhara mu byabaye muri kahise aba kugatwe kiwe canke ku mugwi ashobora kugira ati ndimwo uwo mugwi ushobora kuba umugwi w'ubwoko ushobora kuba umugwi w'umugambwe ushobora kuba n'umugwi bafatiye kuzindi nyungu abantu bashobora kuba baragiriye hamwe. Ingorane rero zizova aho abantu bogira bati reka dukore ukwashi uko dushoboye kose kugira uko kuri kuruhara umuntu gatwikiriwe cyangwa kumugwi abaturukamwe ruboneke ruzoboneke. Naye handi buriya kuri kahise ka kino gihugu kubyabaye usanga muri iyi myaka 20 iheze hari byagiye byandikwa hari byagiye bivugwa mbere kenshi kera mu minsi iheze utokuraje ko bibaho reka nkwende akarorero nk'ubu muri uwo mugwi ushinzwe ibyerekeye amatungo abamatongo cyangwa inzu yita mu gifaransa CNTB Commission Nationale Terre et Autres Biens baravuze bati muze dukoresha bidufasha kunganira abarundi muri bimwe bimwe cyangwa kimaza muri bimwe bimwe hari nk'urubanza rwaciwe mu 72 rwatumye abantu atari bake bicwa mu myaka 20 heze giye kuvuga ibyo ibyashoboka tutazi twamenye ngo byari biriho ariko nabakuba bivuga hari amabwiye amategeko yafashwe agenda bavuga hariho noneho ubu nushaka kubwira ati ibintu byagenze uku nuko jewe icyo mbona icyo nshimikirako nuko ahubwo hafatwa ingingo za politike kugira zifashe kugira ngo abafite uko kuri bazokuvuge maze iminsi ngaho i Burundi ivuga nti nta kuri kuzomenyekana muri kino gihugu imigambwe ine ikomeye cyane bwa muri kino gihugu itabigiye bwo bigira uruhara imigambwe itona twaye igihugu batwikukira gushika uyu munsi umugambwe kuba kwikukira gushika mu 93 ahubwo no kujya gushika uyu munsi umugambwe sahwanya Frodebu watwaye nawe nyine wabaye mu nzego kuva mu 93 gushika mu 2010 umugambwe CNDD-FDD tuzi ko wagiye mu ishyamba ukagwana hamuka utwara igihugu kuva mu 2005 uyu munsi hamwe n'umugambwe FNL uzi ko wavuye ku mugambwe Parti Hutu FNL niyo Parti Hutu FNL tuzi ko yavuye kuri Parti Hutu yashinzwe mu 1998 gambwe ine nta utazi kubisa uruhara mu byabaye muri kino gihugu ituma kurondera ukuri naho nyene itegerezwa kuyigira kubigiramwo ugushaka kugira ngo izo bintambamyi mu kuvuga uko kuri kugira ngo kandi izofashe kugira ngo abantu nabo nyine bandi bavuge uko kuri hariho n'abandi bantu je mbona batigizwa gufasha kugira ngo kuri zoneke ni twebwe tugeze kurongora igihugu muri kino gihe abageze kurongora igihugu turi bane zidabagaza kuva mu 1976 gushika mu 1987 dabuyoya kabiri 1987 gushika mu 1993 no kuva 1996 gushika mu 2003 hariho rero na jewe nashitseho mu bihe bigoye nyuma y'igandagurwa ry'abaperezida babiri perezida Nikio Ndadaye na perezida Ntaryamira hariho rero na perezida Ndayizeye gusa dushyiraho na perezida Petero Nkurunziza atwaye igihugu muri iyi myaka 8 heze nabo nyene bagize bati dufashe ukuri kuzoboneke ntihagire aza kuba intambara urumva yuko kwa kuri tuje gushikira bigaca byorohereza rero bamwe bazoba bari muri wa murwi bakaba ari abantu bashyizemo ishaka kandi bafitemo ubukerebutsi bongere bafise n'uburyo bwankenegwa kugira ngo kuri kurodegwe
yego Fabien Tishaye kugira ngo ukuri kumenyekane uruhara goba uruhara ukozwe n'abandi abahistorien eka abarundi bose bashaka kuvuga kuri canke nawa n'ubose bigeze kugira uruhara ruhambaye mu utegetsi bw'igihugu cyane cyane abakuru b'ibihugu kugira ngo ukuri nyakuri kuje habona hoko guke
nibaza yuko ukuri ataru kumwe nico gituma nkabo ba president batwaye igihugu bazovuga ukuri kwabo hanyuma rero haja abandi nabo bariho icyo gihe abo bantu batwara bakavuga nabo ukuntu babonye ingene ibintu byagenze muri gihugu cacu hanyuma hari nk'ukuntu abapatiri iwacu cyangwa abapastori bari hose nta hantu mu gihugu usanga hatari umupatiri cyangwa hari umupastori cyangwa n'abayisilamu nabo nyine barafise uruhara mu byo bashobora kutubarira nk'abasenyeri ndazi ko bazi ibintu byinshi muri kiriya gihugu hanyuma rero hakaba n'abantu basanzwe ino muri Canada ndazi nk'abantu 3-4 bakuze nicyo gituma nibaza nti ibyo bintu twagikwiye kubigira n'ingoga kuko abantu abo bantu bazohava bazava bitaba Imana badashoboye gushinga intahe hariho abantu aha muri Canada i Buraya n'ahandi b'Abarundi babonye ibintu byabaye muri kiriya gihugu mu gihugu cacu kandi bashobora nawe nyine gushikiriza ijambo kumbure bigatuma ibyabo ba president bari bazobari bariko baratubwira tubyumva kurusha canje dushobora kubindegura kubera hari ibimwe kumbure bazaba baduhishije
ega mu gihe abarundi bazaba bamaze kubwirana ukuri eka bakana rekuriranira harategekanijwe ivyo bita reparation novuga ko gashumbusho kuhoza imiryango mbega ako gashumbusho kazova he tuzi ubwicanyi eka nakarenganyo vyabaye mu Burundi ivyo bintu bizoba he president ntibantunganye
bishobora kuba nkenerwa kandi ugiye gusara kuraba zanditswe mu masezerano ya Arusha byari byifujwe ugabo kubishyira mu ngiro bikagora ugiye kuraba uburyo igihugu gifise je ndibaza yuko ugushumbushwa nyamukuru ari uko uko kuri kushikana abarundi mahoro atagisubira inyuma kushikana abarundi kuri demokrasi isesuye atagisubira inyuma uko koba ari koko ugushumbusha ukomeye Burundi wese naye handi je ndibaza yuko buhoro buhoro twogenda rutegura imitima y'abantu ugiye kuraba uburyo igihugu gifise ukaraba n'uburyo abantu bafise gushumbusha bizokoroha kaduraje yuko n'atari hake usanga gushumbusha babigira mu bintu novuga nk'ishusho bakagira bati reka tugire iki cyofasha abantu kumva ko bari murutse imitima yabo hari abagira bati bashobora gushumbusha mu gutuma amashuri aboneka ngaha atuma ibitari aboneka ngaha bashobora gushumbusha mu kubaka ibimenyetso abantu bazogenda bukira kw'ababo bikaba byinshi abantu ntibumve gushumbusha ngo babe n'uburyo buvuye mu mafaranga aho byogoza
Fabien namwe nashaka ndabaze icyo kibazo nyine nk'uko byo nasomye gatoyi bivuga nuko ko abantu bazoshora kuzurizwa eka bakarekuranira abandi bagashumbushwa bafite ibyo basubiza gasubiza mbega iyo ndishi ako gashumbusho ko vahe ku bantu isinzi babarundi barenganije kandi bishwe imiryango yahonye
ibintu byo gushumbusha biragoye kuko nk'umuntu biciye umuvyeyi canke bakamwishyura umwana bazomushumbusha gute hariho abantu ubuzima bwabo bwatabagaye kubera bamwiciye umuvyeyi canke bamwiciye umwana ugasanga yari afise icyo yihaye asigaye ari umuntu atacoye ntaho nikora none uwo muntu bazomushumbusha mugabo ibyo byose nyabaza ko abarundi tuba dukwiye kumvikana ku kintu kimwe umuntu yasahuwe ikintu je ndibaza yuko batiza kumusubiza ivyiwe kandi ntimuvuge ngo uwabisahuye niwe tuzoshumbusha kugira ngo abirekure je nibaza yuko aho umuntu nyene gusahurwa bamusubije ivyiwe yohavuye agira ati none iyi myaka 40 umuntu yabibayemwo jewe none ntimwoshumbusha je nibaza yuko uwo muntu icyo twogira kumusubiza ivyiwe hanyuma nyene gusahura nawe arabi ngene abigenza kuko nk'umuntu amaze imyaka 40 atariho inzu none nawe muri iyo myaka 40 nta dufaranga na duke yegeranije ibyo bibazo ndazi ko bigoye mugabo ndazi ko imitwe yashushe mu Burundi ariko je nibaza yuko twari dukwiye kumvikana ku kintu kimwe abasahuwe basubizwa ibyabo hanyuma abandi nabo tuzoheza turare mugabo ntibazi kuvuga ngo ntibavuge ngo nshumbushe imbere yuko muva mu bintu nasahuye
hari ikibazo kuri ubu umuntu yosobanura neza ikibazo cerekeye izasahuwe yaba nk'amatongo yaba ayandi matungo nk'inzu canke amakonte abadora bafise mu mabanki n'ibiki ikibazo kiri mu mabanga yashinzwe ubu wa mukudu avuga mu kanya wa CNTB ivyo mbere urimwo uri kurakora aho naho rero je ndibaza yuko umuntu yari afise itongo hanyuma akarisahugwa kubera ugwibo mu 2022 hanyuma iryo tongo abantu bakavuga ati niri nawe ati niri si mbona na gato icobuza yuko umuntu asubira mu itongo ryiwe umuntu yari afise inzu 2022 hanyuma akicwa muri buriya bwo tunzi hanyuma yiwe bakagira ati ibi rito n'inzu yacu ibyemezo mbona icobuza yuko iyo nzu bayimusubiza kuko nibyiwe nibyiwe tukuvuga yuko uwasahuye ayiwe yokoroherezwa uwasahuye ahubwo yosubiza icya mbere icya kabiri harashobora kuba hari ibindi bibazo bishobora kuba byaravutse urabona buriya muri kido gihugu amatongo arashobora kugurishwa abazarashobora kugurishwa zarashitse ugasanga ko umuntu inzu bazabutwaye wayayimutwara yayigurishije kuri uyu ukayigurisha ku yindi aho ntamwe abantu baca bagira bati leta nayo nigire uruhare rwayo ni namwe yarusha bari bavuze bati dushinge cya kigega kizotuma ibibazo nk'ibyo bica bironka umuti kuko urumva icyo turondera ni kunywanisha abarundi kunywanisha rero urumva uwoya uwo yipfiwe arabisubizwa mugabo kandi hagize ingorane ziboneka yuko abo bada ari ingorane ziba zibaye hose izo kuba hategekanijwe uburyo kugira nabo nyene ndiba ati mukagara tete byoroshe kumva mugabo iyo ugira ibyo gutoranya igihugu n'ibyo wamubiraba
mu gusozera inyishu ntoya cyane rwose nka masegonda makeyi president ntibantunganya uyu murwi wari wasabwe kuva kera muri bibaza ko ibikorwa nyavyo vyo murwi bizotangura mu minsi ya vuba
birashobora gutangura kuko urabona n'uwo kuri igihugu yaravuze neza yuko ubu baze gutera imbere gusa jewe ikibazo mfise nyiranti bega ntibishobora kononekara nibyagenda bihura n'uko tuzaba turiko turategura amatora icyo kibazo jya mukuru jewe mbona novuga ko umugwi ukenewe kuri ubu aravuga ati waratezwe ubwo kandi ndukuraba yuko ikiringo uzo urikorakora tohura n'ibindi bituma kuri ubu kibyo cyonona ku kindi
Fabien Cicahayo, Professor Fabien Cicahayo namwe munyishu icyo kibazo nyene uyo murwi muravye ukuntu ibintu biko byatunganywa murase kizero kushobora kuzoja habona vuba kagatangura ibikorwa byawo
ego ngaze kuzoja habona vuba kandi turakeneye uko utangura kuko hari icuka kibi kiri muri icyo gihugu kubera kitavuga n'ukuri kumbure tumaze kuvuga n'ukuri bizotworohera cyane kurabi yo turiko turaja mugabo ndara je mbirambaza kubona abantu bo hanze batashoboye kubashiramwo kugira ngo muri ivyo vyiyumviro vy'ico gisata natwe tugire ico tubitereramo
Fabien Cicahayo murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatewe kugira ngo tuganire president ntibantunganya ndabashimiye cyane rwose ku kanya namwe mwatewe kugira ngo tuganire kuri ico kibazo nkora mutima eka ico kibazo ni kibazo tuzoguma tuyaga ni kibazo tuzokwihweza kandi tuzosubira tubatumeko nabo tutashoboye kuronka uyu munsi bose baze baduhe ivyiyumviro vyabo mwakoze cyane
murakoze namwe ko amatwiyumviriye
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi mwakoze mugira amahoro n'umunsi mwiza.